Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Misiri, Ethiopia na Sudani bazahurira i Kinshasa kuva ejo bundi kuwa gatandatu. Bazaganira ku byo batumvikana kubera urugomero rw'amashanyarazi Ethiopia yubatse ku ruzi rwa Nili. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi riravuga ko ibice 40% by'abantu byitaho ari abantu bageze mu zabukuru.
Ha, tacho tudikora dusigaye tumeze dusungwa n'inzoya aho dusigaye tumeze hajya nzoya baretse none umva aho udufasha anadufashirize aho turi aduhe aturi n'inzara n'inyota gusa nta bindi.
Umwe mu bageze mu zabukuru uri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania murabumva mu kanya. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuri wa gatatu yatangaje ko umubare munini w'inkingo za virusi ya corona zizatangira gutangwa mu kwezi gutaha. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mirwe Veniste, tiahere muri Afrika. Abasirikare ba Libya bacungera inkengera z'amazi barafashe ubwato bwarimwo abimukira 138 bariko berekeza mu Buraya ejo ku munsi wa gatatu. Igisirikare gikorera mu mazi cya Libya cyavuze ko icya kabiri cyabo bimukira ari Abanyesudani, abandi basigaye bamuka mu bindi bihugu bya Afrika. Igihugu cya Libya niwo muhora w'abimukira bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari Mediterane. Amashyirahamwe y'abagira neza akunze kudashyigikira ko abimukira bafatiwe mu ibahari basubizwa muri Libya kuko baca bafungirwa mu bigo bafatwa nk'inyamaswa. Ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ko abasirikare ba Libya bafashe mu minsi ibiri abimukira hafi 1000 bariko bagerageza kujya i Buraya baciye mu bwato. Muri Afrika kandi abashikiranganje imigenderanire n'andi makungu ba Misiri, Ethiopia na Sudani bazobonanira i Kinshasa kuva ku munsi wa gatandatu mu biganiro mu matati ibyo bihugu bifitaniye ashingiye ku rugomero rw'umuyaga nkuba Ethiopia yubatse ku ruzi Nile. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo babitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Abategetsi ba Kongo mu bushikiranganji bw'imigenderanire hamwe n'ibiro bya Perezida bavuze ko uwo mubonano w'iminsi itatu uzoburongowe na Perezida Felix Tshisekedi asanzwe ari warongoye ubumwe bwa Afrika kuva mu kwezi guheze. Umukuru wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamate nawe nyene byitezwe ko azoba ari muri iyo nama. Mu ntango z'uku kwezi Misiri na Sudani barumvikanye ku gihugu cya Kongo cyofasha mu twigore ko gusubira kuvugurura ibyo biganiro kuri ayo matati kuri urwo rugomero.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu ikigo cha Amerika kijejwe kugenzura no gukinga ingwara CDC cyavuze ejo kwa gatatu ko COVID-19 yafashe umwanya wa gatatu mu byica abantu benshi muri leta z'umwe za Amerika mu mwaka uheze wa 2020. Uwo mugera ngo wongereje abafa muri Amerika ku bice hafi 16% kuva mu mwaka uheze. Mu kiganiro umugwi washinzwe n'ibiro bya Perezida White House guhangane na COVID-19, umuyobozi w'ikigo CDC Rochelle Walensky yavuze ko icyo kiza cyaje inyuma y'indwara z'imitima na kanseri mu mwaka uheze mu guhitana abantu hafi 378, ni ukuvuga ibice 11% mu gihugu cyose mu mwaka uheze. Urubanza rwa Derek Chauvin, umupolisi yagirizwa kwica George Floyd, kwarabandanije ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota. Ejo humvijwe umukozi wo ku ibutike wo Floyd yarishe amafaranga yaguze itabi imbere yo kwicwa na Chauvin. Christopher Martin, nk'icyabona yavuze ko yemeye kwakira inoti y'amadolari 200 naho yabona ko ari ya magendo kandi yarazi ko azoyakatwa mu mushahara. Uwo musore w'imyaka 19 yavuze ko amaze kwiganira umukoresha wiwe ivyabaye, uwo mukoresha yaciye amusaba gusohoka gusaba Floyd akagaruka mu ibutike. Yavuze ko yatavuga ivyabaye Floyd atari gufa. Umupolisi Chauvin w'umuzungu yaciye yirukanywa n'igipolisi camutwara inyuma y'umunsi umwe Floyd umunyamerika w'urukoba rwirabura afuye. Umupolisi yagirizwa ivyaha byo kwica kandi abigambiriye, ariko we yavuze ko ari umwere. Ababuranira uwo mupolisi Chauvin bavuze ko ibyo yakoze yisunze ibyo yigishijwe kandi ko umuntu nka Floyd yari afise ibibazo by'umutima no kunywa ibiyayuramutwe bitari kubuza ko afa. Igisagara cya Minneapolis giheruka kwemera kuriha abavukanyi ba Floyd $27 million z'amadolari zo kubahuza ku byabaye. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Myanmar yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugira icyo gakoze kugira gakinge intambara hagati y'abenegihugu no gusesa amaraso bishobora kuba muri icyo gihugu. Abantu barenga 520 yo bamaze gupfa mu myiyerekano ya buri munsi yatanguye kuva igisirikare gikwiye ku butegetsi. Umutegetsi yatowe Aung San Suu Kyi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri.
Urakoze cyane ry'izi igira imana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo kwama nawe ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Cote d'Ivoire abakigikiye wahoze ari president w'icyo gihugu Laurent Gbagbo baravuga kubishimiye byimazeyo uko yagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Jean-Gervais Tshede vice president w'ishyaka Front Populaire Ivoirien FPI rya Laurent Gbagbo yabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Batty ko biteguye ko agaruka muri Cote d'Ivoire.
We are very happy here in Cote d'Ivoire and in the whole of Africa. Members of the party and prepare for the date of his return. It is he himself who is going to decide.
Laurent Gbagbo n'uwahoze ari minisitiri w'urubyiruko Charles Blegoude bagizwe abere mu mwaka wa 2019 ku byaha byibasira inyokomuntu, ariko umushinjacyaha Fatou Ben Souda ahita ajurira gusa. Urukiko rw'ubujurire rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuri wa gatatu rwemeje ko kugirwa umwere kwabo kudasubirwaho mu myaka 8 ishize. Laurent Gbagbo aburana ishyaka rye FPI ryakomeje kuvuga ko ubwiyunge yahungiye muri Cote d'Ivoire buzaramba Laurent Gbagbo agarutse kandi ko biteguye gushyigikira iyo nzira. Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwaraye rukomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina. Ejo ubushinjacyaha bwatangiye gusobanura ibyaha burega Rusesabagina. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
Nubwo uregwa yamaze gutangaza ko atazongera kwitaba urukiko, niwe umucamanza yahereyeho asobanura ko yahawe ubutumwa bwanditse n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere buvuga ko Rusesabagina yanze gusinya ku rupapuro rwamutumizaga kuza kuburana. Ubushinjacyaha bwavuze ko burega Paul Rusesabagina ibyaha 9 birimo kurema umutwe w'ingabo, kuba mu mutwe w'iterabwoba no kutera inkunga, kandi bumurega ubwicanyi n'ubujura bwitwaje intwaro. Ibi byaha bishinjwa Paul Rusesabagina bishingiye ahanini ku byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN aregwa kuba umwe mu bawushinze. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 bigahitana abaturage bakangiza n'ibyabo. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko ibikorwa bya MLCD FLN birimo n'ibitero byagabwe mu bice bitandukanye ndetse bikagirirwa mu baturage byerekana ko hari hagambiriwe guca igikuba mu baturage no guhatira FPR kwemera imishyikirano. Ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana uruhare rwa Rusesabagina mu ishingwa rya MLCD n'ishyirwaho ry'ingabo za FLN, harimo video iri kuri YouTube ivuga ko Rusesabagina yiyemereye ubwe ibitero byinshi abantu ku butaka bw'u Rwanda kandi agasobanura uko byagenze. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko mu nyandiko mvugo ya Rusesabagina yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize, Rusesabagina yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga MLCD FLN. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo MLCD FLN yashinzwe, uruhare Rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira nta gushidikanya ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba. Mu gihe cy'amasaha menshi ubushinjacyaha bwanatinze kandi ku nkunga yo mu rwego rw'imari bivugwa ko uregwa yahaye umutwe wa gisirikare wa FLN wari ushingiye ku mpuzamashyaka ya MLCD yarabereye umuyobozi. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina yohereje ubwe amafaranga agenewe abayobozi b'umutwe wa FLN, hakaba n'andi yatanzwe n'umunyakigega we Eric Munyemana, ndetse ubushinjacyaha bwanavuze ko hari nayo yoherezwaga n'umugore wa Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Rusesabagina ari mu bugenzacyaha yavuze ko yatanze $20,000 by'amayero yo gushyigikira FLN. Yanavuze kandi ko ngo hari hamaze gukusanywa $300,000 by'amadolari, ariko akaba atazi umubare wayohererezwaga FLN ngo kuko yose ntiyanyuraga mu bashinzwe imari cyangwa muri presidence. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko Rusesabagina Paul yavuze ko amafaranga yamaraga gukusanywa yahabwaga Munyemana Eric wari umubitsi akaba ari ugenda uko akoreshwa. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko ukwiregura kwa Rusesabagina kwerekana ko yateraga inkunga umutwe w'ingabo utemewe wa FLN. Ubushinjacyaha bwanagaragaje ko hari inyandiko igaragaza ko umugore wa Rusesabagina yohereje amayeri 1,000,000 umuntu wo mu birwa bya Komore agahabwa Nsabimana Kariste Sankara nk'uko byanemewe na Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo Sankara yabazwaga kuri aya mafaranga yasobanuye ko amafaranga yahawe ari ayo yari yasabye nka tike, kuko yashakaga kuva muri Komore akajya muri Afurika y'Epfo ngo kuko yari afite impungenge z'ubuzima bwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko iki gikorwa ari cyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba ariko bikanyuzwa ku bandi bantu. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu byo babajije Nsabimana Kariste Sankara ubwo yabazwaga mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, yavuze ko Rusesabagina yahaye amabwiriza Munyemana Eric ngo yoherereze amadolari $15,000 umucuruzi Isa utavuzwe irindi zina rye uri Bujumbura yagombaga kugurwamo ibikoresho by'intambara. Yanasobanuye ko hari amadolari $600,000 yatanzwe na Rusesabagina agahabwa generali irategeka, ndetse ngo niyo yakoreshejwe ubwo Nsengimana Herman n'abandi basore 30 berekezaga mu mashyamba ya Kongo. Uyu Nsengimana Herman nawe yavuzweho n'ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu butangaza ko bumurega ibyaha bibiri birimo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nsengimana Herman wari usigaye ariwe muvugizi wa FLN nyuma y'ifatwa rya Nsabimana anashinjwa kuba yarinjije abantu mu mutwe w'ingabo za FLN. Ubushinjacyaha bwavuze ko inshingano z'ubuvugizi zikomeye mu iterabwoba, kuko amagambo avugwa aho imbaraga barwanyi ndetse agace igikuba mu baturage. umushinjacyaha yaravuze ko mu bindi bimenyetso bishingirwaho ari ibiganiro byanyuze ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amaradiyo akorera kuri murandasi. Ubushinjacyaha busobanura ko mu ibazwa rye Nsengimana yumvishijwe ayo majwi ndetse yemera ko araye kandi ari we wabitanze muri icyo gihe yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urukiko rurakomeza kuri uyu wa kane, ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibisobanuro ku byaha burega Paul Rusesabagina. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuri wa gatatu yatangaje ko umubare munini w'inkingo za virusi ya corona zatangira gutangwa mu kwezi gutaha, havuga ariko ko hashobora kuzaboneka imbogamizi zidakabije kubera ikiruhuko cya Pasika. Inkuru yateguwe na Tim Harisi Shimwe.
Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko Afurika y'Epfo iteganya gusoza amasezerano mu byumweru biri imbere kugira ngo ibone inkingo zirenga miliyoni 50 za COVID-19. Usibye miliyoni 31 z'urukingo rwa Johnson & Johnson, Perezida Ramaphosa kuri wa kabiri yari mu biganiro bya nyuma by'uko babona izindi miliyoni 20 z'urukingo rwa Pfizer. Perezida ntiyasobanuye neza igihe inkingo zizagera muri Afurika y'Epfo, igihugu cya Afurika kibasiwe cyane na virusi ya corona, ariko yavuze ko icyiciro gikurikira cyo gukingirwa kizatangira mu kwezi kwa gatanu. Mu kiganiro yagejeje ku banyagihugu kuri uyu wa kabiri kandi, nibwo Perezida Ramaphosa yatangaje ko inkingo nyinshi ziva mu Bushinwa no mu Burusiya nazo zishobora kuba ziri mu nzira. Umva uko yavuze.
We are also in various stages of negotiations with the manufacturers of other vaccines such as
Natwe turi mu mishyikirano n'abakora izindi nkingo nka Sinovac, Sinopharm na Sputnik 5. Zimwe muri izi nganda ziri mu cyiciro cya nyuma cyo kwemererwa gukoresha inkingo zabo muri Afurika y'Epfo. Usibye izo tuzahabwa binyuze mu masezerano twagiranye n'abakora inkingo, tuzakira kandi n'inkunga yazo binyuze mu gikorwa cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika twashyizeho igihe twari tuwuyoboye.
Kuva icyorezo cya virusi ya corona cyatangira, abantu bamaze kwandura muri Afurika y'Epfo ni miliyoni 1.5, naho abamaze gupfa bazize iki cyorezo barenga 652. Nubwo higeze kuba ubwoba buterwa n'ubundi bwoko bwa virusi yaje ishamikiye kuri virusi ya corona yari isanzweho muri Afurika y'Epfo, ubu iki gihugu gisa nkaho kimaze guhangana n'iyi virusi kuko imibare y'abandura imaze kugabanukaho byibuze handura abantu 1,200 ku munsi. Umubare w'abajya mu bitaro n'abapfa nawo waragabanutse. Nubwo Perezida Ramaphosa yavuze inkuru nziza y'inkingo ku banyagihugu, yanongeyeho ko iminsi mikuru ya Pasika n'ibiruhuko byayo bitazizihizwa nk'uko byari bisanzwe. Ibi byo bikaba byarumvikanye mu matwi ya bamwe nk'inkuru mbi, cyane cyane abakristo ari nabo biganje cyane muri Afurika y'Epfo.
Given the role of alcohol in fueling reckless behavior, we will put in place some restrictions over the
dufatiye ku ruhare rw'ibinyobwa byisindisha bishobora gutuma habaho imyitwarire itari myiza. Tuzashyiraho amategeko abuza gucuruza inzoga mu mpera z'icyumweru cya Pasika. Kugira ngo ibyo bishoboke, ni ukuvuga ko kugurisha inzoga kuva ku wa gatanu utaha, ku wa gatandatu, ku cyumweru no ku wa mbere bibujijwe muri iyo minsi ne yose.
Perezida Ramaphosa ariko yibukije abaturage be ko iminsi mikuru y'amadini iri imbere ku bakristu, abayahudi n'abayisilamu, mu by'ukuri ari ibihe by'ibyiringiro, kuvuka ubwa kabiri no kwivugurura. Yongeyeho ko mu bihe bigoye nk'ibi by'ibyorezo ari igihe cyo kwitonda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi zahungiye mu karere ka Rubavu mu Rwanda ruravuga ko rwugarijwe n'ubukene cyane cyane muri kino gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Uhagarariye impunzi muri ako karere asaba ababishoboye gutanga intwererano. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Bene wacu mbabwire, bazeyi bacu ndababarire, muragenda mutwara.
Akarere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ni kamwe mu bwakiriye impunzi z'Abarundi kuva mu mwaka 2015. Urwaruka ruba muri ako karere kuva bashitse ntibarize amaboko, bariyunganije umwe umwe mu byashoboye. Ikiza cya corona kimaze kwaduka, barahuye n'ingorane nyinshi cyane. Benshi muri bo ivyo bakora vyarahagaze. Akarorero ni Frère Jésus Ndayisaba yari mu mugwi w'abaririmbyi baremesha ibiteramo. Ati corona itaraza bari babayeho, ariko no munsi amenyesha ko ubuzima bwa bananiye
sinobesha ngo vyifashe neza no munsi birameze nabi cyane kuko urabona niko kazi kari katubeshejeho katugaburira katwishurira amazu donc ikintu cyose twakora nimba rukubonana ko abarundi bari hano igisenyi umva wavuga ati byose ndabikura mu kazi ariko ubu biragoye cyane tumaze igihe kinini twicaye nibyoroshe umuntu agerageza kubaho buke buke yafashijwe n'abagenzi nuko bimeze
Fleury Jezinda Isaba amenyesha ko atihebura yamenyeshejwe ijwi ry'Amerika ko yizera ko imbere ari heza
usubira kwiyubaka gushasha kuko urumva ubu ibintu byarahindutse ni gusubira kwandikisha izina gushasha abantu bagasubira kumenya kuko benshi baragiye nk'abo twakorana hariho benshi batashe no gusubira gukora ibintu bishasha igikuru hariho abo dusanzwe tuziranye twakorana uretse n'abarundi hariho abanyarwanda benshi twakorana ariko urumva ni gusubira kubarondera twavuga toke ubu wowe ko bimeze uku reka dusubire twegerane n'ubundi ko turi bamwe u Rwanda n'Uburundi turi bamwe ntabwo dutandukaniye kuko indirimbo nyinshi barazizi nanjye izo bazi nyinshi ndazizi ndabona bitazongora cyane ndafite icyizere yuko ejo hari imbere hazoba heza avuga ati Imana irahari uko biri kose niza ubuzima bwacu ko bigenda pourquoi pas persévérer
abarundi babaho irubavu kubona uwo mugwi w'abaririmbyi uhagarara bamenyesha ko byabasize mu kibazo umwe muri bo amenyesha ko aragahombo kanini kuko ivyo biteramo byabafasha gusambara rimwe na rimwe bakibagera n'ibibazo barimwo amenyesha kandi ko abakiri bato bahungukira byinshi
inagahombo kanini kuri twebwe twabumviriza badufasha muri byinshi mu kwibagira ingorane z'ubukene dusanzwe dufise batwibutsa uturirimbo twiwacu canke two hanze umuntu ugasanga aribagiye gato kuri za ngorane asanzwe afise n'uruhombo runini rero kuri twebwe no kuri bo bahora badufasha bagafasha n'imiryango yabo turasaba rero inzego zibishinzwe hano mu Rwanda ko zosubira kuraba ukuntu zobatenzurira bakugurura aho bahora bakorera bosaba abakiriya babo bahora baza kumviriza bakubahiriza amategeko basabwa n'inzego z'ubuzima
mu burongozi bw'impunzi ahirubavu bamenyesha ko muri kino gihe ugwaruka n'impunzi muri rusangi bari mu bibazo bikomeye cyane Desire Ndamanisha arongoye izo mpunzi amenyesha ko icyo kiza cya corona kitaraduka amashyirahamwe atandukanye n'abagira neza bafashije impunzi muri ibyo bihe bigoye ariko kubu izo mfashanyo zahagaze araheze igihe kinini asaba izo mpunzi gufashanya ubugize icyaronka agasabikanya n'abandi
cika kwisaha n'imirimbo ntirashobora gusubira gutangura neza kugira ngo nabo bashobore kusubira kwiyunganya nk'abahora bakorera muri ibyo by'amakaroke abahora bakorera mu bintu by'amaresitora ntizirafunguka abambuka bafata umupaka bagenda Kongo naho nabona ntibirashobora gukunda uburyo mu majamake twavuga yuko rwaruka rubayeho mu buzima bugoye nayo mu majamake twasaba ababishoboye bose ko bagerageza ko kubatera intege kuko tugerageje kuraba rwaruka rwaba hano mu muji wa Gisenyi bari bagerageje kwiyungunganya ku buryo babona yuko aho umujene wese umwe mubona basanga ariko aragerageza kwiyungunganya ubona yuko nyine ashoboye kubaho atakibazo cyo kuriha inzu cyane kugira ngo aronke afungura cyane no konca yambara
kugeza kuri uno munsi impunzi z'abarundi babirubavu ni 176 nkuko twabimenyeshejwe na Desire Ndamanisha Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi riravuga ko ibice 4% by'abantu ryitaho bageze mu zabukuru. Abantu bakuru babaho gute mu nkambi z'impunzi. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika asuye inkambi ya Nduta muri Tanzania. Abarundi bahahungiye bageze mu zabukuru abatama barasaba kwitabwaho uko bikwiye.
Dufashwe nabi abatwirwaze, dufashwe nabi kubera urumva. Dufashwe nabi kuko umunyani bazoha baduhinisha nkikije kandi babitse neza yuko atacu tucimariye none ahubwo dusaba bene ko iratwongera utuntu ko dusaba ni iki agahuzu yekanye utuntu utuntu ufashe umubiri nibyo gusa nta bindi hanyuma rero baduhana akadawa k'indwara
nk'icya mbere baravuga yuko twohunguka ku bushake mugabo bo bakaduhimiriza ngo duhunguke twamaze tuyandikishe ku bwinshi umwe wese ntibabyiyumvamo jyewe ku bwanjye nkeneye gusubiza iyo nagiye mva nta buhungiro nkeneye bwo hanze ni uko baduhimiriza mengo n'ingufu zirimo icya mbere no kurima baratubukije none ngo ntiturime n'utuntu ngaho hepfo y'imihana ati ntitukorakora isuka none wumva ahatari kutwibuka na bobo
guhunguka si nabi ariko natari nabi jyese siyonja niyumva yege tanafisiyumva niyonja jyese ushaka guhunguka yuko simfise aho nshikira simfise kiro ntunga uko ntafise gatongo ntafise iki bituma jyewe nuko ujyogwa mu maboko ya yuweni yanyakiriye si jyewe ndi umwe n'inkambi yose ifise ikibazo nk'icyo mfise
urumva udufashwe nabi nyine igihe batagwa umuti wumva tubasa umuti bozo waduha uduti yo kudufasha badufasha n'ibiribwa dufasha n'udawa kugira ngo tumeregwe natwe turaba ko akabiri kuza kararemberana kuko murazi neza yuko umuntu afashwe nabi bituma n'ubusaza bumuhuta n'ingoga agacapfa n'ingoga kubera za ndwara mbi nayanzarambi nisonga umwe nyene umuntu wafite kwa muganga naho urabona kumbure bahara bayirabira abakiri bato nyene ugasanga umusaza ntibamuha utumize n'ingoga
uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe rwose
mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi yewe icyiyumviro cy'iwanjye ni ugusubiza abandi agiye mpfa mu bugwaneza atampaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine icyo ni cyo dusaba birukanwa ukagenda amengo n'ingufu ziriko nta kamaro ibyo ni byo dusaba akatureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
mu Burundi iwacu turakimarira iki katacyo tugikora dusigaye dusumbwa n'inzoya aho dusigaye tumeze nka rya nzoya barezi none wumva aho udufasha anadufashirizeho turi aduhe aturinde inzara n'inyota gusa nta bindi reka koko urumva amanama yo guhunguka ntiturashima n'akagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abirya atawuharira n'umugaba yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo none natwe niwe turikubaka ngo iki tutakirima tutabidandaza tutakiza gukorera ingero tutagirane ni ngaho nyadutunga ntitwari uweni gusa ni ngaha dutunga na mwebwe yuweni nta kindi gitunze ngaha yuweni iyo dukuraho ku bintu wese tuca dupfa
uyu munsi mu mateka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1940 nibwo umutegarugori Wangari Maathai umunyakenyakazi witangiye cyane kubungabunga ibidukikije yavutse
uyu ni umwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka na Venuste Ishimimana
igihe Kenya yiteguraga kwigobotora ingoma ya gikolonije abanyapolitiki nk'uwitwa Tom Mboya bifuje ko abana bafite ubushobozi bwo kwiga neza bakoherezwa mu bihugu by'Uburayi kugira ngo bazagire uruhare mu butegetsi bw'igihugu kimaze kwigenga icyo gihe John Kennedy wari ukiri senateri yiyemeje gutanga amafaranga yo kwiga maze Wangari Maathai yaba umwe mu bana 300 bavuye muri Kenya bakajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo hari mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi 1960 arangije kaminuza yagarutse muri Kenya maze mu mwaka w'igihumbi 1977 yashinga ikigo yise Green Belt Movement cyo kwibanda cyane ku gutera ibiti kubungabunga ibidukikije no guharanira uburenganzira bw'abagore yabaye depite ndetse aba na minisitiri wungirije ushinzwe ibidukikije n'umutungo kamere muri leta ya perezida Mwai Kibaki kuva mu mwaka wa 2003 kugera muri 2005 umwaka wa 2004 nibwo Wangari Maathai yabaye umunyafurika kazi wa mbere wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera uruhare yagize mu guharanira amajyambere arambye demokarasi n'amahoro yari mu mashyirahamwe menshi yaharanira ibidukikije hirya no hino ku isi akaba yarigukanye n'ibihembo byinshi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 muri 2011 nibwo Wangari Maathai yitabye imana z'indwara ya kanseri yarafite imyaka 71.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Anu dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mutega amatwi Ijwi rya Amerika buri munsi muri henshi ku migabane yose y'isi. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwitegura neza umunsi mukuru wa Pasika.